라디오 이스피디 아메리카. 라디오 이스피디 아메리카 mkirundi ni kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya boss FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail kaburungu.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu vewa kaburungu.com ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abategetsi 30 b'ibihugu byo muri Afrika barahuye ku munsi w'Imana urangiye mu nama y'iminsi ibiri mu gihugu cya Mauritania. Abo bategetsi baganiye ibijyanye no kurwanya ruswa n'ibindi bibazo bibangamiye akarere ka Afrika harimo umutekano. Igihe yugururi cyese iyo nama ku munsi w'Imana, umukuru w'igihugu cya Mauritania Ould Abdel Aziz yaragabishije ko hamwe akarere ka Afrika konanigwa no guhagarika ruswa ko katazoshobora gushikira iterambere. Yamenyesheje ko ibihugu byagize intambwe zikomeye mu rugamba rwo kurwanya ruswa byagize iterambere mu bijyanye n'imibano, ubutunzi n'ubuhinga bwa none. Subwa mbere abakuru b'ibihugu bya Afrika badoma urutoki ku kibazo cya ruswa nk'ikibazo kibuza iterambere kuba mu karere ka Afrika. Yamara harababona ko ayo ari amajambo gusa, ko atagushaka kuboneka ko hari ku bategetsi ku bijyanye no guhagurukira bikomeye icyo kibazo. Ntagihugu na kimwe cyo ku isi cyateye imbere kitagwanije bikomeye ikibazo cya ruswa. Kubera iki ikibazo cya ruswa cyabaye ndanse mu karere ka Afrika? Ni ikihe cyokorwa kugira icyo kibazo gihagurikirwe bikomeye muri Afrika mu bitari mu majambo gusa y'abategetsi baho? Nibyo tugira tuganire mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe Parsem rikangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira abashikira iterambere rirama ari Bujumbura mu Burundi. Waramutse Faustin?
Waramutse.
Nkuko nariko ndabivuga, icyo kibazo cya ruswa cyama cyavuzwe abategetsi bose muri Afrika bamaka ivuze, ariko ugiye kuraba mu by'ukuri mu bikogwa nta kintu gishikwako, ntibabishyira mu bikogwa. Ni kuko icyo kibazo cyabaye ndanse mu karere ka Afrika.
Icyo kibazo kibandase mu karere ka Afrika ahanini kubera icyo twokwita leadership, no kuvuga leadership politique, no kuvuga abarongozi mu burongozi bukuru bwa politique. Usanga benshi bikibagora kumva inyungu za rusangi, inyungu icyo bita mu France intérêt général, inyungu z'igihugu no kuzitandukanya n'inyungu zabo. Kuko ubundi hari igituriye gisigura no gisigura yuko baguha amabanga y'igihugu, noneho hakuyakoresha ku nyungu z'igihugu ugasanga uri kuyakoresha ku nyungu ziwawe. Ivyo rero biracagwe muri Afrika, n'ibintu n'ingendo igo yemaze kwivivitira abarongozi benshi muri Afrika. Ugasanga noneho iyo bashikiriye amabanga iby'igihugu bashaka kubifata cyo kimwe na nini na gwabo n'ibyo mu bijyanye, ugasanga biracanganye. Ugasanga rero bibaye akabira bahinga, ni nacyo gituma n'ubu bimaze kugaragara rero yuko ibihugu bisunura mu iterambere. Neje ubundi barigeze gusohora ikiganiro cyo muri Banki Mondiale na IMF bavuga ati biratangaje kubona ibihugu byitwa ko ata butunzi kamwe bifise, buni na ta peteroli bifise, atanza habu bifise, ataki ata amabuye agaciro menshi bise ugasanga n'ibyo biri kuragira umuvuduko gutera imbere mugabe bifite izo nzahabu ibifite ayo mapeteroli ugasanga yaho biri ko biraja abanyigoma bakenye yafite aho bivuza hakwiye ntibafungura bikwiye ibiciro byamabiduga iki ugasanga zatezo bazikaza bafite urumva ni egoisme n'abantu ibanya barongora ibyo bihugu bagaca bikunda cyane ndetse rero bigaca biba bigafatira ikintu kimera nk'umuryango abantu bazinanye ugasanga inyungu muri rusangi y'igihugu irabuze ifati ivyo rero n'ibintu bya bigoye Afrika kandi biri kubirayizingamika no kwibuza gutera imbere naco gituma mbere n'intambara zamazigwira cyane
yego hariho nk'iyo umuntu ababajije icyo kibazo baronka icyitwazo bakavuga ko ari iki kibazo cha ruswa kibazo kiri hose mu bice byose byo kwisi wo bishura ngo
bo ikibazo cha ruswa ni ikibazo kiri kwisi hose burya tumaze kuja mu manama yaje nagira sigurira abantu burya igihamba yese kuba umuntu kana cyangwa ari umvira kurya ruswa itandukanye riba ku bihugu nego urya ruswa mu gukana kabonwa gute afatwa gute ubutungane umufata gute hajya ni itandukanirizo riri kuvuga ko umuntu ugite ciwe kama ashobora gushaka kurya ruswa umuntu wese ashaka kugira inyungu ziwe ashobora avuza ati ihinda guhakarurira bavuze bati bagira batanga amaburuse y'abana baje kwiga hanze amaburuse umuvyeyi wese yo kwifuza ko umwana wiwe aja muri abo mugabo rero mu gihe umwana we atabifite uburenganzira kubera atamanota atatu akacaronka hamenera mu kubikora urumva arabikora mugabo asanze hugaye cyangwa akabaza ati ninabikora ndashobora kugira ingorane atashaka guhesha kubikora rero igiturero gikomera ahantu iyo abashatse kukirya atangorane babibonamwo iza kubashikira kandi bakabikuramo inyungu nyinshi kigabanuka cyane ahantu naho ugiye kukirya ubona mu risque nini ngifasine kuvuga ngo risque nini ubona yuko ushobora kugira ibigaruka mbi cyane kandi atanyungu nini biza kuguha urumva abantu rero basarondera gukora abantu batandukana gutya mbega umuntu ariko arajya gituriye mu Burundi bigenda gutari umushikiranganje ari kuva ku muntu muto gushika hejuru mbega uri karakijya mu Faransa afashwe bigenda gutya mbega mu Rwanda bigenda gutya iyo niyo tandukanirizo mugaya muri kamere k'umuntu kuvuga ati ashatse inyungu yubikora ukora abantu bagenda basanga amategeko yugaye abajwe bayahagararira abantu bagenda bivamo ubukebuke mugabo byuguruye baraza na kera ndibuka mu mashuri twa turiko turakora ibizamini ndavyibuka warashobora gusanga hari nk'umwarimu aje yatandikiye igizame yiwe ntayicunge cyane yakisokera agasama ukazobona abanyeshuri bagiye kwitirishira n'uwundi ashitse abanyeshuri batabahindura ingendo bakavuga ati uyu kwashitse rero ubuza gufatwa wewe hari icyo aza kubona urumva ni ibintu nka bene ibyo ni inzara itandukanye igihugu ngena amategeko akurikizwa ingene yubahwa ingene kudahana bingana mu gihugu hari aho usanga ari umengo byoroshye umengo ni ibintu bisanzwe ntabwo usanga byugaye
yego kandi umuntu yitegereje muri ibyo bihugu biteye imbere naho haba harimwo urugero rwa ruswa ubwo rugero ruri hasi cyane kandi nk'uko ari kurabivuga ufashwe ubutungane buramukurikira kandi bukamuha igihano akwiye
rushobije hasi kuko uravye nk'umushikiranganje w'ubufaransa bigeze kuvuga yuko basanze afite konti yiwe hanze yitwa Jerome Kavizaki uryanya n'abanafashe ibintu byaciye bigenda urumva n'uwundi yavuga ati ibyo bintu sibyo bamaze kwigishwa mugabino uyarabikora n'ubundi ahubwo bigasasagara ahubwo rwose ukamengo yashikanye ahubikaye ibintu by'igitangaza urumva rero ruswa rero naho ikiribwa cyane ikimunogoza
kandi ikibazo cya ruswa nk'iyo kikimo bategetse bakomeye amafaranga bivuyemo atahira hanze mu mahanga ariko uravye mu bihugu biteye imbere nabo basahuye ayo mafaranga bayagumiza mu gihugu agakora mu gihugu agafasha mu iterambere n'ahaba yaciye mu buryo bubi
nibyo rero urumva nuko urabona kandi hari ikintu bita umwina wo gutunga ibintu byinshi tubona mu Banyafrika sinzi ko ari kamere kacu umwina w'ibintu byinshi amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari hari abakuru b'ibihugu ba Afurika basanga afise ngo amamiliyaridi n'amamiliyaridi ukiyumvira amafaranga yo cyo bashatse kuyakora hari abanyiga bategetse muri Afurika bagenda babomoye amazu yabo bagasanga bari basigaye biseguje amadolari sinzi ko umwina nawe urengeje ukiyumvira uko kwikundira egoizi mirengeje gutyo gatuma rero bijya bya smile site byo gutunga bidaciye umuringira bica vyimunuguza ugasanga umuntu yabona yuko ariko ararara aragira ariko ariyo yuko amaze kubona yuko yatuze mara 10 ngo ntaza kugira influence kubandi hanyuma rero haro nikindi rero tubona ati ikintu kikunda kugorana nyine muri Afrika nuko kuntu ibihugu bitisugana kugira habi amategeko meza mwe yamarotete inge natunganywa igihugu ibihugu ntibiyorganize neza hamwe usanga ikono bgatitiwe burote tugeza ha uzogera abantu gacebira rero ngo rero ngo konosa ka okazio ngo rekanitegure ngo nitegure wagenda ukaraba ugasanga ahubwo none n'umurengera ahubwo basahuye n'ivy'abandi nibintu rero bibi ibiteye bigiteye ingwane muri umugabane wa Afrika.
Ego tuze ku mirongo ya telefone dufise Pacific irindi zina nahuri
je nitwa Pacific Habimana ndi ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Ego ufise ikibazo cyangwa intererano?
Ufise ikibazo ni intererano ni kibazo kimwe ni intererano gatanagire mvuge kwibijyanye na ruswa cyangwa igiturire ugiye kubiraba nko ngaha nk'akaroro nko ngaha mu Burundi cyo sanswe ariho nkunda kubibona nk'ibyo hanze byose sinobibona uza gusanga nk'ibintu byo kuvuga ngo kujye giture ni bibi tubyumvira ku maradiyo ariko ugiye kuraba nk'abajejwe kukigwanya usanga aribo baje imbere nk'akaruru ugiye kuraba nko mu bapolisi bakorera mu ibarura cyangwa bakorera ahandi cyangwa mu baopeje uzosanga ariho giture kiraye kandi aribo bari bakwiye kujya imbere kukigwanya ndetse ugiye kuraba no mu bategetsi bamwe mu bajeje intwaro tuba tubona bo dukunze kubana dusanga aribo bajya kwisonga mu kutiki kaca wiyumvira rero ati mbega nk'umuntu muto muto wewe yozoreka kugitanga gute mu gihe wagishiriye wewe azi imbere mu kugitora kandi ari wewe abasanzwe azi amategeko umuntu akaca yibaza ati none igiture kizohera gute na burya dukunze nko mu byo tubona cyamaze kugirwa umuco cyangwa iterambere ryo rizoza gute mu gihe ubutunzi bwa bamwe uzosanga burundaniye hamwe aca mbaza ati zabo bobo basanzwe bari mu bajetwe kurwanya igiturire mbega bobo boba bakora iki kuko ibo batigisha abanyagihugu ngo bababuze kugitanga cyangwa baje muri abo bajetwe kugitora cyangwa bajetwe kukigwanya ngo bo bakigwanye cyangwa ngo babone yuko ariko sa ku buryo bobigisha n'ubwo bobona ari umutsi bakareka kubigishiriza ku maradiyo no mu mpapuro bakigisha n'abanyagihugu hagati ku buryo babigira umuco bakabona yuko ari umurengo ntarengwa nabo bikumye kuko turabona yuko bizoba umuco usange ataho bizogeza kugitanga usange no ku mugaragaro gitanga usanga kitangwa hose aho ugiye hose kiratanga kuko kimaze kurya umupolisi w'umunyagihugu we ntazoreka kugitora muto muto intererano yanjye yariyo
murakoze mu mwishure Faustin
me ati kwigisha abanyagihugu kugira amenya amategeko yabo amategeko bakingira kutakirya kwigisha abajejwe intwaro ibyo ngira nuko aha batwa tutaramushikira mugabo twama twabikoze twama twagiza materiye ruguru inganda mu gwaruka n'ubundi ibyo twahora nko makomini amwamwe tubigisha yuko n'ugwaruka nabo rwarushaka kwiteza imbere ijya bamwe kwiteza imbere gushingira imigambi ntagwaruka rwofa mwishingira imigambi ngo irame mu gihugu ubiturire byiraye barakubwira bati jyewe hari ugwaruka baho tugira ruti iyo ngira ntanguze umugambi turagenda hariyo akakwaka kawu yakakwaka kabanza n'ibibanza n'ibutaza n'ibintu ukora ati mbere ugacinza ukaheza ukavamwo ukabihera urumva rero ibintu twabyigishije ariko rero hariho urundi rugero rero rekitegeza gucishikako yo kuvuga ati abo bantu reka ndabatuze mu kubuhana burya kubwira umuntu ukamubwira udashobora gutinda ngo ufate akanywafu ucishiko biratiza bikagora twebwe rero urumva ntidufise akanywafu tucisha kw'abantu ngo ari igiturire mugabo urumva tumaze kuvyerekana na cyane cyane aho cariwe twabikoze he twandika amaketi ati nyabuna aha anyi uyu naka umutegetsi naka ari kare igiturire mubogoze mugirike mugatwe dufata ingingo ubu gusa igihambaye turi mbere tuti mbega none abo bategetsi bo kubera iki bataja kuruhara gufata ingingo kugira ibyo by'igiturire bive mu nzira no guhakarura hariho nk'itegeko bavuze bati burya umuntu arya igiturire ati kugira afatwe n'ahatu ari karakirya uraba mu ngendo ingene ari karigenda none wewe bazo kuno muri mustanteri bakuza abanyagihugu umushahara wawe uko uri kuragira iyo manda yawe ukagenda uduza itaje ugura amafufu abantu bose barurira none uwo kubaza ati ayo mahera ari kavaye ntiwoshobora kuyasigura tukama twabivuze iryo tegeko riranditse neza riti umuntu agiye mu mabanga wese kuva hejuru k'umukuru w'igihugu abashikiranganje abaguverineri ba mustaneri abo mu nama nkenguza amateka ashinga amateka bo hejuru mu mabiro abo bakadire bose bamashyirahamwe yakomakome ati mwebwe mubanza kwerekana amatungo yanyu igihe mugiye muri aya mabanga haba muyavuyemo rero mukerekana ni nayo mwakuba ati ayo waronse none weyasigura kugira nayo waronse uvuga uti jyo wenda dandaza iki jyo ndi ko nkura iki kinjiza amahera ntibisanzwe ko umuntu agura ikimwinjiriza amahera mbwa nacyo kintu mwinjiriza amahera ashobora kuti kikwinjiriza amahera rero kiweza kigatanga n'umusoro n'abanyagihugu bagatohoka mbwabo ni ibintu biteye isoni kubona abantu bagira gutyo umuntu akaduza etaje zitatu zine hahembwe umushahara z'ibihumbi ijana amajana abiri kikaba ibintu bisanzwe ngo ntiwafashwe ngo n'ibintu tubona yuko bikwiye guhagurukirwa cyane uko umuntu wese baramunuma ya mupolisi cyangwa akabati je ngiye kwikuramo ibyanje yerekana niba akiri inzu nayo ikuri banyagihungire gute umupolisi akaza agafata nk'abantu atawifatiye agaca agenda akabacamana ataho byanditse ataho bigize gute ubundi hari akavuga ati bampamara nje kubakisha ibitaro stade aha cyane hehe reka kwisima ngene nkura kwayo mugabo yaba ashobora barabati none wowe nawe ibyo uri kubaka by'iwawe wabikuye kuko itegeko ribivuga kurya abantu boha uvuga ati none ndiko nabyo aho nzobirira heko ako amategeko ambaza niyambaza ati uko uranguriwe mugambo utanga ikori muri uberi nzovuga uyuwe ivyo rero ivyo bituca bikoze umuntu wese avuga ati kizima ndabitora nkibagashikana twaba twabisabye rero niyo mu miza twakoze ko turabisaba kugira uwo muco ushobore gutuma abantu bohindura ingendo
yego Damas adoteye akamo Damas uri he irindi zina
nitwa Irankunda Damas
yego uri he
ndi Bujumbura mu Burundi muri komine Muha ni muri zone Kanyosha
ikibazo canke icyumviro
mfise intererano n'ikibazo ngomba kubaza Fose ndanamuramukije
arakumva
yego ama iki intererano y'iwanje nuko turumva yuko umukuru w'igihugu yarayashikirije yuko agiye bakwiye kugira ingufu kandi badozigira mu kugwanya ibyitwa ruswa cyangwa igiturire ngaha mu Burundi ariko barakwiye kwerekana neza izo ngufu bagiye gukoresha bagasigura n'ukuntu bizogenda kuko twama tubyumva kenshi babivuga ariko ntitubone ingufu bariko barakoresha ukubwiye kuyaba hirya no hino mu bapolisi noneho mu ntoze zitandukanye ahatandukanye usanga icyo giture kiriko kiraribwa no gushika ku bantu bato bato nk'akarorero ku bataxivero nk'umutaxivero bashobora kumufatira ikinga akarigomboza agatanga igiturire kugira barimusubize ama nagira mbaze nyakubahwa Fose nikihe gihano nibihe bihano abona bohanisha umuntu yofatwa nk'umukuru yarajejwe gukinga ico gituye kugira ntikibe ariko akaba ariwe yarenda ayo mategeko akaba ariwe afashwe nikihe gihano babona ko cuba kimubereye murakoze mugire umunsi mwiza
murakoze mu mwishure Fose
icyo nagana mubwire noneho sinokwirwa ndavuga ati icyanda cyo kimubereye ugushiko no munsi turafise itegeko rijeje guhasha no kugwanya abagi biturire iyo tegeko rirahari kandi hari ibyo bita ibyaha igiturire n'ibyaha bijanye nacu kandi yera gya ntange no muco abantesha ariko barabwiye igiturire bacaba biyumvira iki cyo guhana mu mabarabara iki nico mbagaro n'ibindi byaha bijanye n'igiturire kandi byose kimwe kirafite ingene gihanwa nk'iyo utunze ibintu murenge udashobora gusigura baravuga gushobora gufunga imyaka itanu no kuriha ibingana n'ibyo utashoboye gusigura baravuga ibyerekeye gutoza amahera atajanye mu banyagihugu atajanye n'amategeko nk'abantu biha guca manda abanyagihugu cye kubatoza amahera ataho byanditse ibyo ni ibintu byibonogoje muri iki gihugu n'abantu bazi ko bihanwa hariho ibijanye amasoko utanga amasoko nk'uwo ati genda ubakishi baraje ntanda nk'iyo baraje ya kajeke yo kugira yo kurima yo kuvomera imiceri njya urabona ko isoko ryatangwa navuga asanga ibintu ibyagenzereza hari imyaka 5 mbere kuri 10 ngo ni imyaka irashika 10 kunyuruza amatungo ya leta ni imyaka 5 gusha ku myaka 10 ukoresha ibikoresho bya leta bitemewe n'amategeko avide bya sosiyo hagira kwa nk'imodoka ya leta canke ibyo ugacuke na kwirangurira ibintu byawe ubikoresha mu kwibakira nk'inzu zawe kandi ari imodoka tubwe ya leta canke ugasanga umuntu ariko arapangisha nk'inyubakwa za leta yitoreza ashyiraga umufuki ubu byose gihanwa hari icyo bita traffic d'influence umabanga baguhaye ukayakoresha mu kuza urarondera ibi ukarondera urondera ibiti abantu bwa bagondera amaso kugira ngo tuvuga ati nije ndabishomo bijya turazinanye ni ibintu byinshi rero kandi byiranditse neza kandi byose byo byahandamaze kubibona bihanishwa kuva ku myaka 5 cyangwa ku myaka 10 ni hadabi ingana n'ibyo wa wafashwe wivye cyangwa babigwije na kabiri urumva amateko twari tuyafise kandi nawe twavuga tuti hari amakanenge twavuga tuti aguma akosogwa nicyo gituma navuga ati mu 2014 par exemple twarigeze kugira inama igitega turaba iryo tegeko rihasha abagwanya ibiturire turitosora ko twatwaze bise tunenge tumwe tumwe turicara turi kubona abo muri leta turamara iminsi 2-3 tubikosora mugabe byari byavuye mu twatuzi ko bagira abasohore rero neza amategeko ameze neza atawatinya ajya amasentara ajeje ibiturire atavuga ati atinya abacanke n'abashikira mugabo tubihejeje byaciye bigenda birabikwa mu itiriwari ubu rero nibyo tugiye kurara ko byosubira bikavugwa
none ntabaciriyemo ni kuki amategeko ariho hose agwanya ibiturire niko katashirwa mu bikorwa ni ikihe kibituma
niko kudashaka kurumva itegeko itegeko rije kukubuza inyungu ukuntu inyungu yawe ucushiramo ingufu bya dije mu ngiro none nka anye amategeko atubuza kubaka impande y'ikiyaga Tanganyika rije hagatanga ingene cyatujanye turorira twize sigiturire none abantu bagize bati wewe reka ibi nibi 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 bagira bafata inkingo ugacusanga batanze ibiture ibintu birazimanganitse amaparaseri bakiye uko bagombye bakagira gute nanitse ibi yaturorere ni inyungu z'abantu zari zikaringera iz'igihugu ugasanga harabuze uhagarira inyungu ya intere generali bigati na bikaza nicyo gituma rero igituriyo camaze kwirara usanga ari ngubona urabona ngiye umukuru ugiye wavuze ati tolerance zero hari mu 2010 mu 2000 na muri 2010 hariho n'umugambi wacu utegurwa icyo gihe mwabwira bije mu ngiro byagiye umenya bigenda amazima yongo ubu rero sinzi yuko hari akandi kabijya kagira kaze uko yasubiye kubivuga rero twe tukabise dufatire ko tubaze igene ibyo buja mu ngiro kugira kameme hagire igishobora guhinduka
yego Nelson twakuye Nelson irindi zina
niwe neza
yego irindi zina nahuri
nitwa Twisabe Nelson ndi mu mujyi wa Kigali ni mu karere ka Kicukiro
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
mfite icyumviro nagira n'ikibazo ariko ikibazo wenda ndagisorezaho ikintu cyo cya mbere navuga ni uko mwakoze cyane gutumira Faustin arimo aratubwira ibintu byiza ikintu cya mbere twebwe abenegihugu bo hasi ni twebwe tugomba gufata iya mbere tukumva ko gutanga ruswa tuba duhomba cyangwa tuba duhombeje abandi tukumva ko ruswa cyangwa igituriro atari ikintu cyiza tuba bize ko navuga ariko twebwe hasi ni twebwe cyane bireba se twumve ko ari abantu bo hejuru none ngiye ikibazo nabaza namubaza ko tuzi ko ruswa cyangwa igiturire ari iki ari igikorwa gikorwa mu ibanga umuntu akaba yaguha ruswa nta wundi muntu ureba ni iki mukora kugira ngo byibuze mbese mubimenya mute cyangwa se ni iki mwakora kugira ngo icike munaduye yenda n'imibare bitewe n'igihe mwatangiriye mubone nimba se igabanuka cyane cyangwa se hari ikintu gikorwa kugira ngo igabanuke mubaye n'icyizere mwaduha cyo kizacika burundu mwamukoze
murakoze mu bwinshi
ingorane ubwa mbere nuko abantu b'abanyagihugu bato usanga ata amategeko bazi kandi ko kutamenya amategeko turamaze kubona ko muri Afrika nta gushaka kunini ko kwigisha abanyagihugu abene igihugu amategeko bakingira ibyo bategeza kurunka bafite uburenganzira niba bimenye aba rero abajejwe intwaro bafite agatima kabi bagashaka uprofita noneho kurwo kutamenya ko abanyagihugu kugira babikoreshe mu nyungu ziwabo. Hanyuma niyo ugiye ukarabujya ahantu hari igiturire ntihayoberana ubwa mbere ho uza amategeko uragenda ukaraba nk'amaprocedure yari karakura ugasanga ntiyakurikijwe. Niyo umuntu ashaka gutanga isoko bambwira tuzohayanisha uhamagara abantu uzomara uzomaza indwi zibiri wafishije ibyo bintu kugira abantu bose babimenye ugiye tuba tugera muri procedure tugasanga zirazazwi zibiri yagize nk'iminsi itatu kugira bimenye uwo yaterefonye gusa agaterefona nk'abantu baciye agasimaze iminsi itatu bikanyaruka ngo ikindi ngo byari byihuta akarondera umugabo ugiye kureba amategeko ugatse kubera iki iyi etape wayisinye ko bavuga yuko bica mu iradiyo kigaca muri jurunale za leta zose zizwi kugira abantu bose babimenye kubera iki wagize iminsi ibiri itatu gusa. Hari ibintu twe duhora tubona hari hose ugiye usanga ucubona yuko igiturire gisa n'ikihamuta cyane ukagira na kabaza ati none ko batanze akazi iki kibazo batanze kuterekanya amakopi y'abagize y'ingene barunse amanota ugasanga umuntu yagize amantuze ikibazo mbwabo amakoparanse kuyerekana ngacyo ngo bagitoye ni inaba ukunuku nuku abantu batagiye guhaguruka ati turabe ya makopi turabe iki bice bigenda amazima yongwe iyo abantu rero bakerebutse n'abaza amategeko bagakerebuka nk'amashyira hamwe y'iwacu mu isanzwe byacu bitegereza guca bigabanuka naho rero tukunda gutangirira ikintu cyose burya ucize uza amategeko kugira ubone ko ruswa yagiyemwo ucibona ikindi naco nimwe nigira kuvuga ati none ushinzwe amabanga ese ushinzwe amabanga ukamuhemwa nk'umushahara amayihumbi majana atanu babinze ese wakubaka nk'igorofa y'imiliyoni ijana na mirongo itanu atakeredi wase muri banki ukavuga se ko ayo mafaranga bayakuye wosigura iki cyane bakabona umuntu ayigenza nk'amaherekene buri kanya ahandi mu bindi bihugu bararaba ingene umuntu yigenza sira atangwe ugasanga ariko ariha nk'amashuri azinze y'abana iburaya na ni wewe guhembwa aya mahera abo bana babubarihira amashuri gute iyi sitire dovize imodoka cyangwa izo nzu uri kuruwapatakire dufise uri kubikura none aho umuntu atinda agafata ibyo aribyo byose hakira kuba gushaka kugira abantu bose bishyire ku buronko kuko n'ugiye kubaza uti wabironse gute usipoza ko ntubugiye kumwagira igisumo mubwira uti tubwire icyo kintu ukora hanyuma twereke aho gitanga umusoro aho gitanga ikuru adashoboye kukwereka rero ubu ari ubunyonyezi ubu ari ubusuma aba muri hamwe bamuhango yubakishe nk'ibitaro yaranyuruje isima yose abari hamwe bamuhaye isoko ryo gutanga aba yavuze ati ndaguha isoko ukuntu hariho nk'ibintu biteye isoni ushobora gusanga umuntu akaronka isoko ku giciro kirenge n'abandi bari buze kandi mu by'ubuhinga bangana ugasanga abantu bavuze ati nshirirako hari abantu twe tuzi ngaha mu Burundi bahora bagenda ari nk'aba leta bariko barapangisha amazu bariko barapangisha amazu kuri leta ugasanga inzu bayipangisha amahari y'umurengero tuvuga igituma umukandi umuntu yarondera nk'iyindi zimbutse ugasanga baramwanki wagenda ugasanga rero wa muntu nye n'inzara nka maka abandi bashyize kwa yani n'ibintu rero byinshi umuntu ashatse gushishoza n'amasentari agakora amashyirahamwe yigenga akabidenosa abanyagihugu bidenosa atagutega ubwoba kuko n'ubundi harajamo kuko hari ahantu ugiye kuvuga ko ubusuma bwabaye uca ubwirirwa ingaruka mbi hari abaforomo uhora wumva barekanye nk'imiti ko yibwe cyangwa ikigijegwa nawe utawumva ngo bamukuye mu kazi bagize gute iyo rero ni ibintu dutegereza guhagararira kugira ibintu bigende neza.
Reka tubandanye.
Cewe narigize umunsi umwe no kubizira ndaja mu ndafungwa iminsi kubera ibintu bijyanye n'ibyigiturire nyene. Urumva rero ni ibintu bisaba bigoye cyane.
Yego, reka tubandanye. Rayo Kargo araduhamagaye ku murongo wa telefone. Irindi watubwira aho uri n'ikibazo canke intererano.
Ego ntangure ndamutse abanywanyi bose bariko barumviriza icyo rya Amerika undamukirize n'umutumire na cyane cyane Bwana Faustin Kumana n'ishyirahamwe ryiwe Parfeme ndabaramukije cyane ngaho ku icyo rya Amerika.
Mwaramutse arabumva?
Ego je nitwa Leo Kargo niyo ubu tuvugana ndi hagati neza na neza mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Mwaro.
Yego.
Hanyuma nashaka se intera nkuko igitekerezo na cyane cyane kukirekeye kugwanya igiturire ko nta utazi ngira ngo n'umwana kivuta arazi neza ingaruka mbi z'igiturire ariko ingorane dukunze kuba tubona nuko igiturire cyamaze kuba nk'akaranda ngira ngo tuvuga kogereranya n'ingwara ya sida kukubera igiturire kiza gutuma ata muntu azoshobora gutera imbere kiretse akagu cyanke umuntu umwe mu bantu nacyo kibatishe abantu igihumbi ariko akabazo gato nashaka mbaze guhana Faustin dukunze kuraba na cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu mu Burundi hari imigambi myinshi cyangwa n'amategeko menshi agwanya igiturire meme na President Pierre Nkurunziza yarigeze kubavuga ngo tolerance zero umugambi wiwe yari yise tolerance zero mugabo shikani ubu ntiturabona icyo twokwita umusaruro ikintu ingaruka nziza niba yarazanywe n'uwo mugambi wiwe wa tolerance zero none ibyo bintu biva kuki cyangwa byapfiriye hehe hanyuma twari turaba umugambi wo kurwanya igiturire n'ibintu bitoroshye koko kandi na mwebwe murabibona kuko igiturire kijya abantu b'abategetsi kikajya abantu b'ingufu baba bagomba kujya abantu bato bato ari nacyo ubona ni cyama kizana n'imvururu ngira ngo n'ibintu by'amakimbirane by'ingwano mu gihugu bya mabiruko kukubera hariho abantu baba bagomba kubaho ku bandi bantu bato bato none n'ibyo hari n'ibiraba nk'uko ishyirahamwe Parisenteri bidusaba guhindura ingendo niyahe ingendo twofata kugira ngo dushobore kukigwaniriza hamwe kugira ngo tukirandurane n'imizi nimba byokunda hanyuma je ngarutse kuri inama ya 31 y'abakuru b'ibihugu bo mu bihugu bya Afrika iherutse kubera aho ngaho muri Mauritania bakavuga yuko bagiye guhaguruka kuko bamaze kubona yuko igiturire ari akaranda kubibona barabibona kandi nabo nyene barazi yuko ari akaranda mugabo bashobore kukigwanya gute kandi aribo bakigira rega niyo ngorana hantiri inacyo gituma twe tubona nk'abanyafrika na cyane cyane abarundi muri kubw'umwihariko tukwiye guhagurukira rimwe atagukinya nubwo bigoye tukagwanya igiturire ni naho tuzoba turiko turanagwanya akamwene wa mama kugira ngo turabe yuko umunyagihugu yobaho mutoyi na mukuru tukabaho mu buryo bumwe mu gihugu kigengwa n'amategeko murakoze ngaho kwicwa igisereka
murakoze Faustin mu mwishure
ye kugira igiturire kigwanye hose birazwi bavita yuko ategeza kuba volonté politique ku bategetsi bo hejuru volonté politique no kuvuga ugushaka kwabo bo hejuru ba leta no kuba guhera ku mukuru w'igihugu uko umukuru w'igihugu na leta ni bo bantu bari hejuru yacu twese abo rero bategeza gushyiramo ingufu za mbere bavuze bati twebwe ku rugero rwacu turihaye akaruriro turabihagaritse leta tuje muri bajya batoyi duce tutangura kugira intuze ibintu bica bigenda birazana ingaruka ku mukuru w'igihugu kubashikiranganje baje kubaja mu madirekiteri genero abashikiranganje bakaja muri bihagenda bavuga ati umwe rw'ukuru ugakwira hose naye handi iyo abantu babibrokeye hejuru bafise inguvu bica vyama ko na babandi bo hasi basubira guhe bashaka ati na kare n'ahandi tubona ko atangorane ko tubona umushikiranganje dufatanye nk'abakozi mu bushikiranganje kanaka bakabona umushikiranganje bari karabikora ukunuku na wewe uri umushikiranganje cyangwa ubutegetsi bwose ubufise igihe uzi yuko iyo ngeso ishobora kugufata bica bikugora ingene uja guha kumuraliza abandi nawe uzi yuko hari ibyo buca bakwagiriza cyabuka cyabuka ati nina afata ubutungane nkabukoresha cyane abategetsi bamwe bamwe cyangwa ati buhavanaje bunshikira aya mategeko rero ko naho twayatoye niyaja mu ngiro aduca nkura matamukano abantu rero bashobora gukoresha za nyungu rero ni iki nico gituma tuvuga tuti ku banyagihugu hoho botegeza kumva yuko arakaranda kandi bakamva bagisabye abategetsi kuko nta gihugu cy'u Burundi kizova kivuyaho kiri akaranda higiturire k'abana inshuro kizingana kuko nyine hanyuma ku banyagihugu bigenze uko amategeko nayo dushobora gushaka dukosora mugabo uko gushaka kwa politiki ni kugukura yo kugira ayo mateka ashobore kuja mu ngiro uko navuze nti bavuze ikiyaga cya Tanganyika ati kirazira kubaka ku metero izi n'izi none uwatseho ntazwi arazwi byagenze gute bamuhamagare yisigura abwira igituma yabikoze ahanwa ahanwa nuko rero bigenda umupolisi kanaka abikoze ne bamuhamagare yisigura umva amategeko tutayagarukiye ngo twumve yuko amategeko ari atugenga kandi ku nyungu za bene gihugu batoyi ku nyungu z'igihugu cyose naho tuzoshika ura ni ibintu biko byadusubirana inyuma kandi turorera reka rero babuze ati bagira sire bagire mwakantuze mwakagupfu turazi turazi dorari yabaye reka tubinira tubireze iminsi mugabo twebwe n'ubu ntituzohagarika guma duhengeshanya kubwira abanyagihugu n'abategetsi ko aho karanda aho karazingamika igihugu n'ubutunzi bwacu.
Peter araduhamagaye. Peter, uratwumva? Hello,
ndabumva.
Ego, watubwira irindi zina nahuri?
Ndi Gitega, irindi ni Mugisha.
Ego, ufise ikibazo canke icyumvira uterere?
Ndabivise byose.
Ego,
nashaka ntangwe ku kibazo n'umubatsa none nk'uko bamwishyira kuri pariseme nizahe ngingo ariko barafata kugira abagwanya igiture kuko mu bundi rero nanyaga ngo iturire ari cyinshi cyane rwose kuko dukoze yakabaye nk'uko ibintu byo gutanga akazi ubu bashobora kumanika ibintu bakatuma ko ngo abantu ntibagende budepoza bakagenda ariko abasanzwe baratoye bariho none bo kuri kubwira ibyo bintu bive hanyuma ikindi cyumviro cyawe ni uko bohimiriza abantu banyagihugu cyane cyane aba barongoye abantu kuko niwe usanga bari hejuru nyine ibyo biturira.
Murakoze.
Murakoze
icyo dukacane ni uko abanyagihugu kubanza kubivugira hehe kuko wenyine mwadepoje ahantu bakabikora uko ntimuvuge bikaba akamizwe n'ingoma niyo ngorane bivugira hehe bw'imuti abanyagihugu barakubwira ati aha naha naha abaye giturira igitara kanaka kiranyurujwe akazi kagira gatangwe eheraba isoko yatanzwe mu kubaka ishuri cyangwa iri bararihawe batabishoboye ejo ikizuba kizava gica kiboboka n'inzungu z'abanyagihugu kuko amafaranga aya mafaranga ya leta y'abanyagihugu yavuye muri ya makori kagira amatagisi babaka mubona ko niyo asubira akaza akagaruka ati aje gukora bye bikogwa none igihe bikodwa nk'ibara batagikoreshwa n'umuntu atabishoboye hama abanyagihugu nabo bagahora umva akabara gahaze ugasabirwa andi babishikirize hanyuma natwe tumera nk'imboneza z'abanyagihugu nyine kugira tuba dufite akarusho mu by'amategeko no kumenya ibikurikiza tuba turonka aho dufatira twogera hanyuma tugaheta tukandikira tugahimiriza abategetsi kandi hari aho twaba twabigaruje henshi ni henshi byama byabaye turafite burya n'abantu benshi baturabira mu makomine mu gihugu baratubwira ibintu byinshi tugatangiriza bigahagarara mbwa nuko abaruri nabo bagifite akantu k'ubwoba wati iki kintu nkakivuga bakabona ko ari jewe kumbure barangira igaruka mbi hari n'abategetsi bashobora batera ubwoba abantu aturahirahira ubivuge nimba ni mustantera tuzurabe hari abadiregiteri batera ubwoba ababyeyi bavuze ko amahera yatunzwe ariko arakoreshwa nabi ugasanga abaye n'abayobozi ndabirukana mbwa abanyagihugu bateza ku gice bita solidarite cyane cyane bakaja mu mashyirahamwe kugira barindishanye ibi amajwi y'amashyirahamwe akavuga ari amashyirahamwe y'abanyagihugu y'abapaswa n'amakoperative hagati mu gihugu uko burya abantu ariko baravugira ayo mashyirahamwe no bagira ingufu biri kuravuga ikintu kumbura uri wenyine keza kunagira mbwa ari amashyirahamwe y'abanyagihugu benshi niho bigenda neza kandi natwe dushaka kwigisha abanyagihugu by'amategeko no kugira bashire kuza barahinduka muntu habeye n'ibyo tubafatira ku mashyirahamwe niho tuzagushikira benshi ibyo rero tuzubandanya kuko niko bitegereza kugenda hanyuma ahandi rero n'abarongozamye gutogwa ibanga ubujeje birabaje kugira abanyagihugu bakwizere kurongora igisata kanaka cyangwa bakwizere mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe kanaka bugaca ugenda uva ku wa mbere uja ku wa gatanu uja kwa ukora ibyawe mu nyungu zawe igihugu cyo kikaryama hasi aho warugije kugikiza noniyo wewe ugikije ariwe ugihaye umwijima abakabaye nicyo gituma kabisa abategetsi bo muri Afurika benshi bokwiha intuze bokwiha intumbero bagafata kabisa leadership ikomeye kujya twaje abagwa gasore babivuga kugira bari amahindu kubira abagihugu byacu byinshi usanga bifite ubutunzi kama burengeje mu rwego ugasanga abana ari kubariga abana ntibafungura abana ntibagira gute n'ibintu byabaje rero urumva conscience d'abord.
Yego, Adelin araduhamagaye nawe. Adelin, irindi zina nahuri?
Irindi zina ni Adelin Gabirano, hama mperereye mu gihugu cy'u Burundi, ni mu ntara ya Rumonge.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
En fait ni nk'intererano ndetse n'utubazo nshaka kubaza uwo mutumire mwadutumiriye, ndiko nkurikirana kandi numva ko ari ibintu byiza cyane, ibintu bari kubadushikiriza.
Yego,
ubwa mbere nashaka ntangurire nko gushima ikicyumviro mwiyumviye mukanaza naho ibi bintu ubona ko biriko biradufasha cyane. Nashaka rero kubaza uyu mutumire mwadutumire yarongoye ibishyirahamwe Parfeme. Mbega ishyirahamwe Parfeme turumva ko ari ishyirahamwe n'ukuri mu gihe ryo gwiza inyigisho mu gihugu cyose, ndetse kuva ku mutumba kuduga ku makomini uko nyene igihugu cyose hoba hariho amashami rifise mu makomine yose agize igihugu bifashe gute? Je nkagira nti hamwe ayo mashami yoba atahari sinumva ko ibirijwi si ukuvuga ko rishikira bose byoba byiza bashinze amashami ndetse kuva ku mutumba hakabaho ishami rya Parfeme hakaboneka izi nyigisho zo gwizwa mu banyagihugu, kuko turumva iri shyirahamwe Parfeme nta kundi ryogwanya igiturire ridaciye mu banyagihugu ngo ryigishe abanyagihugu, kuko abo bene gucakira bobo n'ubwo bo Parfeme ryokwigisha sinibaza ko byokunda. Hama tukavuga tuti abantu bakira icyo giturire boraba bakikebuka nibyo bitumye bizingamitse n'igihugu n'abenegihugu ibi by'igiturire. Hama nkavuga nti nakoze kumudutumirira kandi nkaba nasaba mu mwanya inyuma y'ikiganiro sinzi ko hari ukuntu twashobora kuvugana, yoshobora kumuha adrese canke muha adrese yiwe, hari byinshi nashaka ko tuvugana inyuma y'ikiganiro.
Murakoze Faustin.
Ego amashami mu gihugu hagati arahari kabisa, uwo munyagihugu wo mu Rumonge ngira nuko bitarakunda gutora n'imashe mu Rumonge maze kwakorera byinshi n'amaze kuza kwagira ibiganiro abantu ari baje ari benshi, kandi nahagize ibiganiro nagenda nkumva ngo abantu bikebutse mwakumbure kubera ntahama iruhande ugasanga bagwa ngo zange tuzasubiye bukebuka, ariko n'amaze kuza kwagira ibiganiro bijanye n'intwari ibereye no kumvisha abantu ineza y'igihugu kuko ariyo ngira kamaro. Hama ibyo kwigiza inyigisho turiko turarondera uburyo kabisa gutanga inyigisho, kuko burya inyigisho ni ikintu cya mbere gikenewe. Ibintu byose ariko ndabona muri iki gihugu by'ingorane ni ukutamenya, kandi gusa ugasanga abandi nabo niko bariko baragira ababijejwe ariko baragira uko gushaka kugira impuze n'ubundi ejo bundi jewe nara nkumujanye ibi nyene by'igitwe n'agati akazi na muntu arandikiye abashikira ngaye ndabwira ati tugiye amateriye kampanye twigisha abanyagihugu amategeko. Kutamenya amategeko abakingira ko abanyagihugu niko kubagoye niko kuri ko tubamirirwa nabi. Ndanabwira nti nk'iri byiri bashingiro rishasha riba gushikirwa n'umukuru iri ryonyine rafite ikigabane kivuga ingene amanyagihugu akinyigwa mu gateka kiwe by'igiturire ingene bya leta bitegeza gukoreshwa neza ibyo byose biranditse. Nama rero niko nabwira abategetsi kuza kubwira abanyagihugu ati ego canke oya, reka bamenye rero nibibakingira niko kubakunda niko kubumvisha, kuko burya ibihugu by'iwacu urabona bitaratera imbere ngo habe classe moyenne abantu benshi bamaze gucubwira babeshweho n'imyuga n'ubuzi bwabo niyo ngwana bikunda kugira classe moyenne mu gihugu cyacu buze nyine kuri ibyo by'ibituke usanga hari umugwi w'abantu bari muri leta canke bafite amabanga usanga batunze by'umurengera ugasanga abanyagihugu nabo bari mu bukene kubera atasaganiriza ataki ugasanga na bimwe bita classe moyenne nta bihari byotuma baza barabaza ibintu bigenga abanyagihugu kunyunguza abanyagihugu. Nicyo gituma rero nakuvuga tuti iyo ntego tugiye kuyikomeza kabisa, kuko turabona ko ari ikintu kibuze cyane kandi twaravyiyemeje tubibandanya, kuko igihugu cy'u Burundi cyari gifite byangombwa bengeje byo kugira abana barye bafungure twiga amashuri meza, ntitwoguma ngo abana bataratu kwiciro ishobora bafungura cyangwa ubukene bwiyongera urwaruka ruheza rukabura amashuri ukabura akazi ari rwinshi ubutunzi kaba buhari n'ingene twobikora kugira duteze imbere ababishoboye. Urabona nk'umuntu unye y'igihugu cyagwarinje ibiturire n'umugwiza atunga afise ubuhinga arashigikirwa abo mahanga bagashigikirwa bakazi imita ikagwira bagahita bagatanga abawuzi uburere y'igiture ciraye abantu bashashondera gukoresha nk'ibyo bya esikuperi nanje nce mu nzira itatomoye ndonke ivyoroshe nibe ngiriki ugasanga umuntu wese avuga ati aho nshitse hose turiko nikura mwakanje none bizogenda gute bibaraje gute abanyagihugu rero izo nyigisho tuzozikomeza yashaka kumenya na telefone yanje je sindayihisha ni 79 975 835 jewe ibyo nkora ni kwizina ry'abanyagihugu jewe icashaka kumbaza cyose ndashaka kucakira nta kindi njeje
murakoze Rafiki araduteye akamo Rafiki rindi zina nahuri
Hello ndabamba cyane
eh watubwira iri zina naho hamagaye uri
isabije mbona Rafiki nyene ndi Burundi mu Kirundo kunteka
ikibazo canke icyumviro
ari cyumviro je ndiko ndabireba kabisa nkuko bumba igiturire kabisa ase n'ibyo ibyo bintu n'ibizoba yuko kihava kabisa nayo ubundi nyene igiture nicyo kigize ashaka kuvuga nk'abantu babategetse uga nyene no kuvuga umuntu areba kana koko abayeho si ugasanga ko yanyarana nyene intwaro umbo ko banyarana ko yanyarana niko bashaka nyene kudutera imbere kandi n'ibice birimo turabira kabisa nabo byakunda bidofata intera ngira ndende
murakoze
yego ni yego murakoze namwe
Jean Claude nawe nyene araduteye akamo Jean Claude uratumva Jean Claude ndakiri ku murongo wa telefone dufite Joseph uratumva
ndabumva
irindi zina nahuri
bitwa Bigirimana Joseph ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ufite icyumviro canke ikibazo
mfite akabazo muhanze mu ndamukiriza umutumire
arabumva
akabazo nshaka kumubaza nkabiyemeje kurwanya igiturire ariyo ruswa
yego
urabona ko ruswa iri amoko menshi hari ruswa y'amafaranga hakabaho na ruswa y'igitsina ese akabazo kanya nashaka kumubaza babona byoroshye kurwanya iyo ruswa ijyanye n'ibyerekeranye n'igitsina urabona ko umuntu ashobora gukora gushaka gutanga ruswa y'icyo gitsina noneho akajya mu kazi agira ngo nawe wenda abashe kugira ibyo yakwibamo ugasanga nabyo byangije itunga ry'igihugu sawa murakoze utubazo akabazo kanje karako
murakoze Fosna
ubwa mbere hoho birashoba kwiturire cyane uko ariko cyose cyabi cyo ku mafaranga cyane ku byo cyo kubitsina nk'ibyo byo kubitsina byo kenshi ukunda gukara mu mashuri yisumbuye cyane mato mato abadirite usanga bakoze ibi byose bigaruka ingena ati mbega abatejwe inda bagize gute abana bononywe byagenze gute cyane ugasubiza mu gutanga akazi abana nk'abaronse akazi batagakwiye wabikoze byagenze gute hari ikintu cyose kigaruka kubanza ku nyigisho inyigisho za mbere ni uko abantu ibyo bintu byo kudacira mu muco tubanza kubona ko atari ibyo tukabika tukabyamye tukabona ko atari ibyo ibyo biheze rero n'amategeko acabaharirira amategeko rero kuyakurikiza rero ni kwa kundi abajejwe intwaro n'abajeje kunyene aja mu ngiro cyane guhana ubutungane bikoze igiturire kirasubira inyuma najya ndabwire ko ari ibihugu byinshi bimaze gutera intambwe ku by'igiturire abantu biyumvira gukora icyo bita travail honnête kuko igiturire gituma umuntu wese agira yiyumvira gukora travail honnête iciye mu kuri agategira na efforu rero umwimbu ukagwira mbwa hari abantu baza ati jewe sinzokora ndobeshwaho no kuzandagira utunutu urumva igihugu ija hasi doko niki twandavuga ati abantu bashatse kuja hamwe kugira igiturire kigwanywe birashoboka cyane uko ari ibihugu bimaze kubishika ku ntambwe kandi ukabona kwishimishije n'iterambere riko riraza hari nka Zaire muri twigeze kugendera uravye aho bigeze urana kwa hari ahantu ibintu bitangaje cyane
hari za Botswana za Namibia za
Botswana mu bintu by'intwari bireye n'ibihugu erega ico nakubwira cyose no muri Afrika ibihugu biriko biratera imbere ibyo bizakugwiza umwimbu todo kwa sanse nini si ibihugu bifise ubutunzi kama bwinshi oya usanga ari ibihugu ataco bifise
mugabo ugasanga ibihugu diyama inzahabu iki ukagenda ugasanga amabara ntakoze ntashika abanyagihugu ugasanga nta bitanda bikwiye mu mahopitale ugasanga akagwaye hagize agakubita akagwara abakibaga nko mu Buhindi mugabo ubutunzi bwuzuranye bwuzuranye nicyo rero cyerekana yuko ugushaka uhataye birashobora guhinduka abanyagihugu babwiza kubimenya ntibirande nko mu ntega vuge ngo ntabyo birashoboka kuko igihugu cacu abantu baguma bagwira abantu bagwira bwizaza ni miliyoni 15 tudafashe ingamba mu bintu bimwe bimwe by'igiturire n'ingene dusa ubutunzi bujegwa bwajereje bukoreshwa n'ukuri kazoba kaga uravye ugwaruka urugeze ingene rungana amashuri gwinye na meze ubushobozi bw'amashuri n'ingene ronka kazi ko nyuna turabona neza yuko na kaga ivyo abantu banze kuvyumva babyumve birashoboka irisifu yuko abantu baje hamwe bose bakumva ko karanda ari kabi
yego Jean Claude turasubiye ku murongo wa telefone Jean Claude irindi zina naho uhamagaye uri allo Jean Claude uratumva Jean Claude umurongo wiwe wa telefone ntumeze neza dufise Theodore uratumva
Ele ndabumva neza cyane niriwe neza mahoro y'Imana kuri mwebwe
Yego irindi zina naho uri
Aye nitwa Vugimana Theodore bumerereye masoro
Aho ni he
ndabanza Karame
Aho ni he
Emasoro
Ni mu Rwanda
Ni mu Rwanda sorry ni mu Rwanda Kigali
Yego ikibazo cyangwa intererano
Ikibazo nabanza nshimire umutumire rwani byiza cyane adusoma ariko ngiye nshaka kumubaza urabona tujyanye na ruswa yishingiye ku gitsina biba bigoye kugira ngo uzamenye uyitanga se cyangwa uyakira ese nk'abayobozi ni izihe ngamba bafite kugira ngo babe bavuga bati gihe hatanzwe ruswa y'igitsina cyangwa se bashishikarize ku muntu watanze ruswa ako kabamusaba ruswa y'igitsina ni izihe ngamba baba bafite kugira ngo buri muntu wese azabashe kwitinyuka nahura n'icyo kibazo kugira ngo abashe kuba yakivamo ikindi n'inyunganizi njyewe ukuntu mbibona hari ikintu abatoye tugomba kwishyiramo tukumva ko nimba ugiye gushaka akazi runaka bakaba nkwa ko wenda haba ko kwaka wenda ruswa ishingiye ku gitsina kugomba kubanza kumva ko ako kazi isaha n'isaha hari igihe wakava ugasanga wenda warangijwe wanduye izindi ndwara ni byiza kubanza kumenya ese amafaranga aruta ubuzima bwawe ese amafaranga ushaka ni iki yakugezaho none murakoze cya gihe cyose nanjye nibaza niba ngabwiye
murakoze Faustin
ibyo byo byurumva urabona n'ibintu biba mu ibanga murabona naho biba mu ibanga birashobora kumenyekana kuko ubwa mbere ho kuri uwo ashobora gutanga ubuzima bwiwe cyangwa umubiri we arivuga ngo ashaka gushikira iki na kiriya birabujwe cyane birakabije birabujwe ni bibi cyane birakabije ariko kubahugura kuri ibyo byo ni ngombwa tugiza kubahugura mugabo rero no gutangiriza n'ujya muntu abikora kuko bavuze bati akazi kurana kabagiza perdo furukara wa karose kumbere uya karose kubera igiturire cy'igitsina utusanga atari we yaragakwiye usanga atari we yari yatoye icyo kibazo icyo ari cyo cyose usanga bimeze gutya ni ngombwa hari abantu bibazazwe bati mbega ujya muntu nawe uko byagenze gutya yabonse akazi gutya yabonse amanota angahe byagenze gutya abantu rero bagakomeza kubivuga hejuru bakotsa igitutu uwaba yabikoze hanyuma bikamenyekana bikajya hejuru nagira mbwira abantu bose ko baratwumviriza ingamba ya mbere yo kugira igiture kigwanywe nuko abanyagihugu bayivugira hejuru ibyo babonye icyo bita kudenonsa denonse umunsi abanyagihugu bazovuga bati kinda kibonye ndahoze ibintu bizokira biyengere bibi biyogere kuko abanyagihugu baza kubyumva yuko ari kibi kandi uri kurakirya uri kurisubiza inyuma kuko uri kwongera kubaho utarigira eforu mu minsi uzasanga byahugize ko ingaruka mbi kandi uzasanga amahera y'igiturire kenshi aribwana nabo ugasanga ntari karakuntu atari karakumarira tiza nicyo gituma rero tuvuga tuti ku rwego rwa moraliza senga bagiza kubyumva mugabo rero no kubivugaho babibonye bakabivuga kabisa kubivuga n'ikintu gikomeye kugira abantu baronke icyo bafatirako yacuze dutera kama abanyagihugu umenye yuko nimuzotera imbere igiturire kitagwanye mufise uwa rero bwo kubimenyekanisha mwagira ugwa mugatuma muza aha bashiramo hagatwe tubigwanye mukabivuga hama tugeza tugafasha kugira bisubira inyuma.
Murakoze. Dufise kandi mwanyugiye kurangira ariko turafise Frederic ku Federico kuri telefone. Frederic uratwumva?
Niko ndabumva.
Irindi zina uhamagaye urihe?
Niko ndeba.
Mwiriwe?
Ndifagira cha Bujumbura ni Shimiri Imana Frederico.
Ufise kibazo canke cyumvira uterera? Munyarutse.
Nagomba kubanza gushimira cyane uwo mutumire Faustine Kumana nimba ntihebye.
Arabumva? Yego.
Hanyuma tukavuga kuri cyane n'icyo no n'ibiturire byabaye ndasa. Hari mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo rya jambo gukora igihugu yavuze turayikinguka. Mugabo nuko babivuga bigahirira mu majambo. Kubera uri kuraraba nta kungene buhana ujya mu polisi bafata ngira anatwaye 2,000. Umushoferi amari karagenda n'imodoka niba bahananye ne bagiye batwara imiliyoni n'imiliyoni bagiye bategetse nyine batwara igiturire cyinshi kubera kibe kibe cyinshi n'icyo gishobora gica gituma gihugu gisubira inyuma. Mubwo urumva bavuga ngo ariko barwanya ibiturire ugasanga umupolisi nyarukiye niwe ariko barafata abahana utiriwe turwanya ibiturire mu mwanya wo batarayijutse abo bategetsi bakaboko b'ibiturire nta kintu bazaba bariko barafasha igihugu nibagerageze kandi urumva ikindi nacyo ntitubona igituma umukuru w'igihugu yamaze imiryango igisaka ry'ingazi yahiye mu 2005 mu 2010 ngo nzobikora nayibuze icyo zitatu ngo nzobikora muzobibona ariko tukaguma tubona ibintu biri kuma bimeze kwa kundi nini tukabura
reka bishure
tukitega abanye nk'abanyagihugu tukibaza habuze iki kugira ibyo bitwiye bihame ko inzego zose zihari za leta atari amashyirahamwe yigenga ariko
reka bishure kuko umwanya ugiye kurangira
Reka bishure
umwanya uragiye
yego
reka bishure mu mwishure Faustin
yego aho turahuje cyane aravuze ati biture ntibyogwanya gusa rimwe byo kuraba uwakoze iki umusoma yasomoye igitoke gusa kandi kiga cyari takishora bishora kuba byayogeye ico nk'ikintu gikomeye cyane hanyuma nyene ico yavuze ati birabona ko mu nzego tutabona iyo uko gushaka ni kwa kundira inzego iyo zamaze kwizigwa n'akame giturire zose usanga zahana hanyu ugasanga bazirimwo bose babigiyemwo umuntu akabura hahera tubwire
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umutumire wacu Faustin Ndikumana turamutaye ku murongo wa telefone ariko twariko tuvuga ku bijanye n'abategetsi 30 b'ibihugu byo muri Afrika bahuye ku munsi w'Imana mu nama y'umuryango w'ibihugu bya Afrika yabereye mu gihugu cya Mauritania. Abo bategetsi bakaba baganiye ku bijanye no kugwanya ruswa n'ibindi bibazo bibangamiye akarere ka Afrika harimo n'umutekano. Igihe yogurura icyesiyo nama ku munsi w'Imana mukuru w'igihugu cya Mauritania Ould Abdel Aziz yagabishije ko hamwe akarere ka Afrika konanigwa no guhagarika ruswa ko ako karere katazoshobora gushikira iterambere. Faustin aragarutse. Faustin urangize hasigaye umwanya muto cyane.
Unagenda nyizere mvuga ati kuvyukuri abanyagihugu bamenye yuko igiturara karanda kazingamitse Burundi kandi abategetsi nabo bamenye yuko ingamba z'uwanya igiturire ntiziratangura biracari mu majambo ubu dukeneye ko bija mu ngiro natwe tugiye gufasha duhimirize tubivuge n'abandi bashobora kubyumviraho hamana yubona ubufashe mu kudoma ku rutoke erega naho uri kuravuga ati naho uzobona umutegetsi kanaka ariko yubaka ibi tagenda yera gute nawo se no kumushinga idisha kuko nubundi busanga ari ari kabikura mucu ya cabanyagihugu ibyo yitwe za guhimiriza kugira abantu bikubitagashi na yahandi ho na kidoshoboka n'ukuri Uburundi n'ugwaruka rufise na kazo za kago tabona yuko ari ngorane.
Murakoze rero yari umutumire wacu Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem rikangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashikire iterambere rirama akaba ari Bujumbura mu Burundi. Nkuko rero twariko turabivuga twariko tuvuga ku vyerekeye giturire dufatiye ku nama y'abategetsi b'ibihugu vya Afrika bahuriye ku munsi w'Imana mu gihugu ca Mauritania aho bavuze kubijanye no kugwanya ruswa bavuga ko ari kibazo kibangamye iterambere mu karere ka Afrika. Turashimiye abakurikiranye iki kiganiro, abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro. Namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, mugire ibihe byiza.
Fideli Niyongabo, urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho.